naho ashashinu chaba aje mugihugu ndobamwe barucaba guma bavukanye ngo ndi imara
ibiro nyaroyera gushika yo nyamurutana
ayo marira na gahinda nayo bigeme b'abarundi kazi baheruka kwirukanwa muri Tanzania bafatiwe mu nzira bajanwe n'ababagurisha kubashaka kubagira abagore babo muri ico gihugu bakugwa mu mihani wabo mu masaha y'ijoro buriko buraca ababagura babacisha mu nzira badashobora kumenya kugira ngo ntihagire uwotoroka asubira inyuma mbona impaye Audrey umukobwa afite imyaka yo hagati ya 17 na 19 ava muri komine Gihado intara ya Rutana numwe mu bakobwa abakunzi b'ijwi rya Amerika basanze mu ntara ya Makamba aharindiririye ko yosubizwa mu muryango wiwe kugira yisange mu buzima arimwo uku niko byatanguye
cyaharaje umugabo wa Tanzania batanana n'undi wahaya kitanga umuntu yajya avuga ati shaka umukobwa yo jya kwimubwa itabora kurongorwa bityo bamubyashyero mu byeye twe twagomba umukobwa ajya kurongorwa itabora ati ni twebwe tumukiye nei mama achiramo amahera ibihumbi bitanu by'amarundi ngo nagashimu wene araje kurondera abakobwa nyina twatwaye turi babiri
ubwo buzima bwo kugurishwa nk'igitungwa yabusangiye na Nduwimana Yudesi umukobwa w'imyaka 20 wo ku Rubaho mu Rutana imbere yo kuvanwa imuhira igihe cy'isaha 10 z'ijoro bamujanye kurongorwa n'uwatazi mu gihugu cya Tanzania na katakoze ngo yanke kugurishwa
ati wacu bavugana na mama yuko yabagomba umukobwa twara kuyimugwa mama nawe barayaga agize ngo nta kibazo cyece ntangura kwa mama chapuka ati n'ugenda ndazi ngo ntangora nzogirira ayo champungati je kweli nta kuno ndoza kurongo kwa kumuntu ntazi kandi nuwa mugabo ari ke mbere ndamubonye je kweli bya mahera babivugana bukebuke na je ntumva je simenya yuko baba barabahaye amahera je nta na makeyo ampa ari ndabyase ba mama ni bene bakumye bambwira ati genda
uwo era batwaye bumva avuga ko ni yabashikana muri Tanzania kumukobwa umwe ahabwa inka 15 abo bigeme mu kubatwara nabibaranga baba bafise ibyo birahereza bikababera ingorane mu nzira bacishwa iyo bishise bagahagarikwa n'inzego zijeje uruja n'uruza Audrey na Yudesi barafunzwe iminsi 4 mu gashi Tanzania kubera kutagira ibibaranga bo bibaza ko mu gihe uwabajanye afise ibimuranga ko nabo atakibazo bogira bimwe mu byo bahendeshwa nk'amaronko bakiri mu nzira n'impuzu bagurirwa n'ubatwaye ibituma bataronka uko bahakana kubandanya urugendo kuko batoronka ibyo basubiza kuzoba mu buzima bwiza bwo kugendera mu miduga ku makinga no kujyama ku matera babihendeshwa nk'ubuzima bwa kazoza. Prosper Budunya ni umubyeyi wo muri komine Kayogoro yatwawe abana biwe babiri haraheze imyaka 2 ntiyamenye uko bagiye n'ababajanye mu gashavu kenshi n'agahinda k'abana biwe arengerwa no kubona udomo rutoki kuri muri urwo rudandazwa ariko ntahanwe
urarira hanyuma ugahora
none wogira gute
reka umutekano uva mu gihugu
reka naho mushikirize ubutungane ubutungane bwo acavanga arambeshyira bikabigeza
birambabaza cyane twe turiko turasaba igihugu ko cyo dutakira dufasha ntihagire umwana asubira kuzimira bagashobora kudibira hariya ku munagarazi uwo nawe tuzobona ari karakora iyo misiyo yaha tumufashe tukamuha abagenzi b'umutekano bazoteze kumufata bongere bamuhane
ndengeje David umuyobozi ajerutera mbere jingo n'ikibano mu ntara ya Makamba aremeza kugo rudandazo kwa bigeme barubona yisunze abirukanwa bafatiwe Tanzania usanga bava mu miryango itifashe n'iyababyeyi batabanye neza kwa nkuru nziza Adelaide ni mu muryango murezi wakira abana birukanywe Tanzania agakura no mu kigo Stamu gifasha abo bana natahura ibiriko biraba ku bigeme b'abarundi kazi aravye urugero biriko
tabona yuko haza nk'abana benshi bare cyasanga biraturengeye ejo haje abana 5 no munsi haje abana bashika hafi 10 gari haje abana bashika 40 n'uburende basiba kuza n'isi yose yarenze yabaje cyane nk'umujeyi abwira umwana ngo genda wubake ku muntu atazi atazone kwigera abona n'umunsi wa rimwe icyo twosaba abo bavyeyi nk'uko buda baritonda bakihangana batarindiriye yuko baja kudandaza abana babo
Uyu mugabo wo muri komine Mabanda w'imyaka irenga 40 abonye ababigeme uko niko yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ndabibonye bino bintu by'aba bana binteye agahenda kiyeshi ndabyitegeje nk'umubyeyi nabyaye jambo baje kubona igihugu cyacu abana bacu bahe bagenda Tanzania aba bakobwa bacu bavino mu gihugu cy'u Burundi kuko cyasanga bagiye kubakana n'abatanzania iyo bashitse rya turumba ko bagira ibibazo bikomeye bo bantu cyano bahanura n'ukuri bovayo bakavuga ibujimo kadibona cyano usaba leta y'u Burundi nuko twosaba yuko abazeyi badafite amiko yo gukurikirana aba bana neza yuko leta yogira ikintu yoshiraho kibafasha kugira ngo abana bagume hafi y'ababyeyi ntibagume baza kugore ko mu cyo gihugu cy'Tanzania.
Niyongere Charlotte ni umukenyezi arongoye abandi ku mutumba Bikobe zone gitara ya komine Mabanda. Uwo mutumba uba ku miryango myinshi yabimukira iva mu ntara zitandukanye z'igihugu. Kubwiwe na gahinda ku babyeyi kuko bigumye uko na kazoza k'igihugu kogorana.
Nkure abo bantu barasambura ingo cyane gose baje kubaka n'abana bakabashingiza Tanzania babahaye amahera kuranze umwana bakubwiye ko bamuhaye 100,000 sikuri barababaye mugabo natwebwe ababyeyi bo mu gihugu cy'u Burundi twese dufise ubwo bukene kandi twokwigarukana ku mutima w'ubuvyeyi nk'umuvyeyi ndumva mbabaye cyane ndetse no kwihebura nkabona yuko igihugu mu minsi kitazaba gifite kazoza kubera abo bana ari bato batariko bariga n'amashuri nkabona ko iterambere zotugora mu minsi.
Mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu bavuga ko bagerageza gukorana n'igihugu cya Tanzania biciye mu migwi y'ibyo bihugu bikurikirana ibibazo by'abantu bafatwa muri izo nzira bafatanyije n'igisata cya onikijejwe ingenzi OIM abo bantu batagira ibyangombwa bagatahukanwa. Niyubahwe Ines Sonia ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu.
Akabo twotera abarundi bashaka gukorera mu makungu nuko bogerageza bakagenda bafise ibyangombwa bibemerera gukorera mu makungu ndetse bakagenda bafite n'ibyangombwa bibaranga icyanyuma bakagenda baraba yuko bafite imyaka yo gukora. Aho rero turatera akamo n'abavyeyi n'abajeje intwaro umutekano ubutungane ndetse abarundi bose muri rusange kugira ngo bazabafasha muri ico kintu hagende gukora koko hanze umurundi abirekurirwa n'amategeko.
Abana babigeme bajanwa mu rudandazi waho go kuja kurongorwa mu gihugu ca Tanzania abenshi bava mu ntara zihanura ubibe n'ico gihugu cha Tanzania nka Rumonge, Makamba, Harutana, Ruyigi, Cankuzo na Muyinga.